Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio kuri numero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:30 z'umugoroba.
Radio Inzamba agateka kawe ndabaramukije ntongera ndabikaze mu kiganiro Wibaziki nkuko umuhejeje kubyumva ikaba ari Alex Keza ngenda kibashikirize mu ngaruka y'ivyuma turi kumwe na Innocent Kubwimana niwe karatuma amajwi ekana n'amasanamu wibashikira neza imwumve rero yuko mushobora kudukurikira kuri website wa kaburunga Inzamba kabungo org mushobora no kudukurikira urubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba agateka kawe ikibiriraho reka rero ho dutangura ikiganiro cacu co kuri no wa gatatu higeneke zogandwi ukwezi kw'icumi mwaka wa 2020 twubamenyesha ko tuzakuganira kubijanye n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe gukinga ihonyabwoko mu Burundi Jean de Dieu Mutabazi ahakana ko atabarundi banyuruzwa bakaburwa irengero abari ngwa bari barabuzwe irengero bari mu bahungutse kugushaka kwabo Jean de Dieu Mutabazi ivyo akaba yabivugiye mu kiganiro imvo n'imvano cha Radio BBC iyo mu Bwongereza. Wowe wibaziki kuri ivyo byashikirijwe na Jean Tadeye Mutabazi nkuko mubinyere rero turasaba mukaturumukira amajwi yanyu kuri nimero zacu za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 14 38 42 54 202 canke mukagira ico mushikirije mwanditse ubutumwa bwanyu mubicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba agateka kawe. Reka rero dutangure ikiganiro cacu twumviriza tudatevye umunywanyi wacu wa mbere Emery Higiri kwishaka rihe mu gisagara cha Bujumbura aragira ico shikirije.
Arabuye cyane. Ukuri byo Jean de Mutabazi yavuye kuri BBC yatetse n'agahinda. Kuko nk'umuntu ashobora kuvuga ko atabantu bariko baranyuruzwa atari atanze ko arapfa uri kurakindaga canke ubabaza umubyeyi yabuze. Uri kubaza umubyeyi yabuze kuko birababaje kwa bukwa mu nkovu yabuzuyiwe. Uburundi nta muntu umusiba kubura. Wanzi wa maiku farabura chane. Tituzi uko rero iyi ntwaro ya sere defdede. Tituzi wa bitwara ibiti cyangwa gatwara amabuye. Haje tuzi haje tubona neza. Kubivuga gutyo rero ni kuvuga ko abatazi nabo cyaserukira. Ntazi Uburundi ariko aravugira ubwo aribwo. Turakunze kubona abantu bakunda kuvuga nk'uko. Nabo ejo cyangwa igihe ejo bakagira izo ngorane. Ntabwo twamenya yuko hariho ababura ngira ngo azohava n'abavuga ati cyandi twahora tuza turavuga ko natwebwe badukoze ko ibi rero nta ngorane nabivuga uko abibona mugabo hazobihinduka abibone uri inzu ubona nk'umuntu nk'akarorero afatye bakijya nino ashobora kuba yaravuze ibyahabwa n'amategeko ibyahugwa n'amategeko akabivuga mu gihe yake umushinga amategeko kandi yabirekwa n'amategeko ashobora kuvugira abanyagihugu uwa kwa kwa mshia mugashu. Uwa kwa tawa kwa pungwa wa zirugusa huu ufadziwa chitia nini. Kumurumu tewe tinguri ya yabuga. Ewe gizio yabuga ni winyene kwa wanu waliko wala pungwa, wanu wanyurutu, wanu wapa. Uwa nizeli karazira. Kande yabuga wili kwa lama tegeko. Uwurelo, nukumbuga ni uka tawa wanu waliko wala pa. Sane kwa wanyurutu. Habugu huu harakete, lewa kwa nizo yate ukuwa wachani. Ya kwa nizo yate ukuwa wachani. Na yabuga ni kwa hivi zo mugaruka kwa nizo mukorako. Nizo mukorako chani. Akataretse kabagatsema bakoze
Ika tuandania kiganiro cyacu twibutsa ariko baradukurikira ko mushobora kudukurikira imisi yose guhera igihe cy'isaha zinezo mu gatondo kugeza hayi nimugoroba kuri Westat akabungu inzamba akabungu oge mushobora kudukurikira mu kiganiro wibaziki imisi yose kuwa mbere kuwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 10:53 twibutsa ariho bagishika ku murongo haba ku rubuga rwacu rwa Facebook yuko turiko tuganira kubijanye n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe gukinga iyo nyabwoko mu Burundi Jean de Dieu Mutabazi arahakana ko atabarundi banyurutwa bakabugwa irengero abari babuzwe irengero ngo bari mu bahungutse ushaka kwabo Jean de Dieu Mutabazi akaba yabivugiye mu kiganiro imbo n'ivano cha Radio BBC iyo mu Bwongereza rika rero tubandanye ikiganiro cyacu twumviriza hundi mu mwanyi yaturumukijwe igiwe ari he mu ntara ya Gitega ariko akaba atashimye kwivuga izina
Ibi Jean de Dieu Mutabazi arongoye ishyirahamwe rijanye no gukinga ihonyakoko mu gihugu cy'u Burundi amajambo yavuze ndayashyira mu rutonde rumwe n'ayandi majambo yose avugwa n'abarongoye igihugu cyacu cy'u Burundi ni ukuri birababaje kandi birasubiriye birababaje abarundi uwoshyira umutima ku majambo y'abo bayobozi b'igihugu cy'u Burundi si politiki ahubwo twovuga ko turongowe n'abantu badafise ingoro turongowe n'abantu bafise ingorane mu mitwe yabo ndetse mbere twovuga yuko turongowe n'abantu bafise agahatse mu byiyumviro byabo no mu mitwe yabo amazina rero y'ababuzwe irengero yose ari ku rubuga rwa ndondeza ya Pacifique nini nahatswe twosaba kandi turasabye rero Mutabazi Jean de Dieu muri abo bahungutse ku gushaka kwabo aduhe amazina nk'atanu cyangwa icumi abahungutse ni benshi nibaza ko barenga ibihumbi ijana aduhe nk'amazina y'abantu cumi n'amafoto yabo bene bo ace abahamagara baze gutora abantu babo ndondeza na Pacifique nabo duce tubiyamiriza tubatera ibyatsi kuko Mutabazi jewe uko ndabibona ntataniye na bashebuja bavuga ko atangwano iri mu gihugu cy'u Burundi kandi tuzi ko ku bitariki 23 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka abantu barenga ijana kure n'iyo mbere bamaze kugwa mu migwano leta byarayinaniye kugwana n'abo bayirwanya bitwaje ibigwanisho igaca ibisha abanyagihugu ngo n'abasoma bitwaje ibigwanisho mbega abasoma bitwaje ibigwanisho imwe bakwiye igihugu cyose ahubwo bararaba neza Burundi bwaraguye mu ngorane usangwa Burundi bwose amaprovensi agufi 18 yatewe n'abasoma bitwaje ibigwanisho bararaba bazohava babuhambura ubwo Burundi naho bwitiranwe nibo babutwara hanyuma bagaca bibananiye kubarwanya bikabananira kubakura mu gihugu bagaca basimbira ku ba-XFAB bakanigagura bagasimbira ku misoro y'abatutsi bakanigagura abandi bakanyurutsa abandi bakaburezwa igufa abandi bakabahetsa mu buroko bivuye ku mugambi CNDD FDD ifatiye umugambi ufatiye ku rwanko bantu ubwoko bw'abatutsi n'abayoboka SNL n'abandi bose bifuza imigambi n'imigambi mibi ya CNDD FDD bagaca bafata abo bantu hamwe bakanyurutsa abandi bakicwa abandi bakaburizwa igufa nk'uko mejeje kubivuga ngaho hejuru bivuye ku rwanko n'inzego y'inzikira abafitiye abo bantu
Amande
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya ikiganiro ni wibaziki mushobora kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba agateka kawe mushobora kandi no kudukurikira kuri website yacu akaburungu inzamba akaburungu ogere ariko tubandanya ikiganiro cyacu twumviriza hundi munywanyi ya turungikijwe igiwe akaba yari turungikiye ari mu gisagara cha Bujumbura David Minani reka tumutegeye
murakoze cyane ku mpijambo twebwe byo twibaza ku byashikirijwe na Jando Dieu Mutabazi muri rusangi kumwita ko ari umukuru w'umugwi ushinzwe kugwanya ihonyabwoko koba ari nko gutuka uwo mugwi kandi muri rusangi ni nk'igitutsi ku barundi bose n'amakungu kuko Jando Dieu Mutabazi abereye gutwara ahubwo umugwi ushinzwe guhembera ihonyabwoko n'ugwanku kuko murazi ko Jean Dodier Mutabazi numupagasi numukozi aronderera inyaga yiwe ibyo byose gufata abantu nka Jean Dodier Mutabazi ukabaha kurongora umugwi uhambaye nk'uwo ushinzwe ku kinga no kugwanya ihonyabwoko muri rusangi kuba ari nk'ugutoneka abarundi kuba ari nk'ukubakora mu nkovu ngira ngo murumva mwese amajambo yama yashikirije nta gitangaje kirimo kuko si ubugusa Jando Dieu Mutabazi arangwa n'imvugo ziteye isoni imvugo zitabereye womengo Jando Dieu Mutabazi ibintu ashikiriza ntiyiyizi kandi womengo ni bintu bisunitswe n'impemu uravye uko angana ukarambwe na rumu mugabo canke se umushinga ntahe amezi imvi ku mutwe w'umuntu wovuga ko ari sekuru w'abana yoba umuhanuzi ariko ukumviriza amajambo avuga ukumva ibintu ashikiriza ni bintu muri rusangi biteye isoni cyane bitamubereye namba twerera tukibaza ko atagitangaje kirimo ibyo ashikiriza kwa rukugira nganezereze bashebuja bamutumye kuba rukugira ngo kandi ashobore gupagasa aronke ikijumbu ku isahani aronke umukate nta kindi ashikiriza kuko igihe cyose arangwa n'ikinyoma arico gituma uyu munsi mu Burundi nta woja ngaho ngo avuge ko dufise umugwi ushinzwe kugwanya hojya bwoko ahubwo mugwi uno munsi hari n'ushinzwe kurihembera n'ukurikora n'ukurisozera nicyo gikorwa niyo misiyo Mutabazi yahawe uretse yuko bagerageza kubicurika bakabicurika bagashaka gusamaza abantu mugabo nta kindi gikorwa Mutabazi afise.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Twibaza rero yuko ibintu Mutabazi avuga birateye isoni gose nibyo kwiyamirizwa nibyo gutegwa ibyatsi nibyo kwiyamirizwa n'abarundi bose yo bava bakagera kandi umusurizi na baze barajya bari menge abarundi tuzokwicara tubabaze bujyango burira ntibutera ku mpeshi tuzokwicara tubaze abantu nkabo ba Mutabazi tubaze n'ababatuma bose batubwire icyo barangura igihugu batubwire icyatumye badakora ibikorwa byabo bitebite guko ico gihe kizogera aho tuzobashengeza imbere y'ubutungane aho tuzoba fata tukabacacira tukabashira mu katabesha bakatubwira neza ingene barangwa baranzwe n'agatima k'ubwicanyi bakarangwa n'agatima ko guhembera urwanko n'agatima ko gusahura ibyacu ku buntu kuko uravye ikibanza mu Jando Dieu Mutabazi arimo kitirirwa ngo ni umugwi ngo atwara ngo wayishinze kugwanya ihonyabwoko ni kibanza uno musa ronkamwo amafaranga y'igihugu ayo maherana y'igihugu akabava muri twebwe abanyagihugu mu matagisi yacu uburyo bwose akoresha niho buva mugabo urabona ko aho kuja kurangura igikorwa yagomba kurangura urabona ingene yirirwa aravuga nk'igishegu ingene yirirwa aravuga nk'urengutse kugiheko ibyo navyo twebwe ntibiduhesha iteka turamwiyamirije ahubwo turamuteye ibyatsi nateshwate na teshwa te na majambo yiwe dukeneye tukaba twibaza ko Jean Claude Mutabazi atakibanza na gitonya afise mu Burundi no muwo mugwi ari ukwidigadiga gusa murakoze
abantu wa mucamanza we urenganya abantu izuba ryaka zuba butari yamande
Kaji nzamba gateka kawe turabandanya ikiganiro ni wibaziki tubandanye tubibutsa yuko mushobora kugira ico mushikirije kuri numero zacu za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 14 38 22 54 57 72 cyane mukagira ico mushikirije mu bicishe ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Nzamba agateka kawe tubandanye ikiganiro cyacu twibutsa ari ho bagitangura kudukurikira ko tuganira kujyanye n'umukuru w'ishyira hamwe rijijwe gukinga ihonyabwoko mu Burundi Jean Claude Mutabazi arahakana ko atabarundi banyuruzwa bakabugwa irengero abari babuzwe irengero ngo bari mu bahungutse kugushaka kwabo Jean Claude Mutabazi ibyo akaba yabivugiye mu kiganiro imbo n'imvano cha Radio BBC iyo mu Bwongereza wibaza iki kwivyo byashikirijwe na Jean Claude Mutabazi reka rero tubandanye twumviriza abaturunkiye amajwi yabo Bosco Rukundo ari mu ntara ya Rumonge Kanundi mugenzi wiwe ariko atashimye kwivuga izina baragira nabo nyene ico badushikiriza
aramukije urakoze ko mijambo cyo ibyo byandoge Mutabazi avuga yuko mu Burundi atabantu banyuruzwa ni kubera biwiwe batanyuruzwa waburi birengero nicyo gituma avuga ibyo onye nabundi abantu mu Burundi bama banyuruzwe kuva 2005 cyane de FDT tangura kutwara abantu bamwe banyuruzwa bakaburi irengero nabantu benshi benshi cyane banyuruzwa muri Burundi leta ikavuga ngo hatanguye amatohoza mugabe amatohoza mitone ahashitse nabundi Jean Claude Mutabazi ari muri babandi banzisabira wewe iyo leta imuhaye ibiti cyo kuguma asahura amahera y'igihugu nicyo gituma acavuga ibyagomba acavuga ibyagomba kuko ntawikira igiti yicayeko avuga ati je leta ndafise ubwo ndayiko ndayisaba jewe ndi nzisabira abanyuruzwa je ntacyo bindaba je ndaba ubuhera ndiko ndaronka muri uyu mwanya nkagaburira abana banje n'umugore wanje nkubaka amazu nta kindi Jean Claude Mutabazi araba nta kimya cy'abarundi afite bariko baranyuruzwa hari abantu benshi benshi cyane babuze ababo kugeza ubu batabahambye batagandutse nicyo gituma bigoye n'ukuri kumva ibyo Jean Claude Mutabazi avuga ntizisabira nyine nabandanye yisabira muri leta mugabo mwanya n'umwanya ibintu ntibyahinduka abaza kubitwa intare mu gahanga murakoze
n'ukuri ibyo navuga birababaje cyane Mutabazi jyewe ndabona yuko navuga nk'ibyo no mu cyangiro wa sendeje esibebe akebera ingayi yo kubwaba natabuze bene ibyo akazi ko muherana kandi hajya baramubeshi ibyo se najyaye duhugwa ntihonyabwoko kuko Mutabazi turamuzi amacakwira ari muri we inzigo ni urwaho inzigo y'inzikira iri muri we ni inzigo mbi cyane afite y'ubwoko bw'abatutsi turamuzi si uyu munsi tumenye kuko yavuze ibyo turamuzi ibyiyumviro byiwe n'imigambi iwe turayizi n'ukuri guke kuri muri we sinavuga ngo ni n'umukungu nta n'ubukungu afite ari inyuma y'abandi mugabo icyo tuzi n'uko atakuri kuri muri Mutabazi narondereye inda yiwe avuga ibyo bashebuja bifuza hanyuma ibyiyumviro byiwe nyabwoko ry'abatutsi nabyo no kwanga abasenyeri n'abadashyigikiye ubugome bwa sendede efudede babukomeze mugabo ntabwo ari intege musore izina byose rizorangira rero dusabye Mutabazi mu kurangiza naduhe amazina y'abantu batanu n'amafoto yabo hanyuma tuyabone amazina yavuzwe ndandondeza ko bazimiye bakabubwa irengero none bahungutse kugushaka kwabo tujye kubasanganira dusangire umunezero n'imiryango yabo bavamo hanyuma duce dukeza Mutabazi aba nabo babishyize ahabona bakavuga amazina y'abanyuruzwe batanyuruzwe tuzoca tumenya urubanza tubacira ariko Mutabazi n'umubwire muturakoze igisoni igihugu cy'u Burundi urateye igisoni n'umuryango uvukamo nimba nabo bameze gutya ahubwo bakwiye guhanurwa cyangwa gusengerwa murakoze
yose yawe ikuri kwa ariko twose waye turakumenyesha tuti yeah arumusayo manyanga tazokora arumusigiturire kitazokora arumusigufumba kishabitazokora aha kuru wo musi we ubikora nawe ubyirata muzuhavuta hari ya mande amande 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 umvesha muzuhavuta hari ya mande aha
Ndinzamba katika kawe twandanye higaniro ibaziki hitwumviriza habandi hiba nyonyi bakajinzamba bakomeza kuturungikira amajwi yabo utuma ndi mubandi ari mu gisagara cha Bujumbura nawe nyene hatungikiye hijwi giwe agira ico ashikirije kana mugenzi we atashatse kwivuga izina baragira ico bashikirije reka tubatege amatwi hanyuma atubandanye kiganiro cacu
mwaramutse neza Shamfu kwa kulibia jajanu za zimu tawazi Uja anyi wina vugani wina vitagiri mutu kana maguru Ahako Jeni waza Vrana muweishi lako nati jogu kwa nihonya buko kuhuko Uvuzi kinu hicho kuru uja jeni waza kumu wame kwa mamuweishi lako Hamuna ajiriwe Kinu kwa hicho yobugi wini hivyo Munga tulakala katukana Tukanda vitawa kuko uja anyi ninsu mirinda Azo mirinda iwe Kupana kia jeni hangimu menyangira Hashe hini yaka kami wongi vili Hakinu kidima uja yige zafuga kitomoye yabavuga ibintu bicuritse ibyiwe rero n'ibintu bitansinzi sinzi niya bikuba burema kuvuga ibyo zo n'ibintangaza kuko niko yame kuvana kera no kuvuga ninja bamwita njiyo biri niko bamutazira rero kaje yamaye kavugira ubutegetsi kubera ari bwa ari karasaba ari bwa sega ntaze kuvuga kuri nk'umuntu w'umushinga ntahe ni ndovuga ni Simba mbalo ngini na umu Buka kuko Habga late yisoni Late yisoni mkabu mhuji Aya kwa kakabuki binu hibji ya zineza yuko Ale kabuki binyoma Kabuki binu hibji kwa lewa la hunze Kanda ziko baba ganda kujibu nye Nibi nite yisoni gosu Mnuhu yinzi mhuji ya kabuki binu hibji Aro mnuhu waya karoli romu shinga Na kabuki shukuri Kanda kubeishi binu hibji ya vite yisoni Ubuha magarababu ze bakamubaza neza yabo bari yo hasigura yo kwerekana habaho ngiyari ni ibintu avuga bitayisoni bitagira umutwe namaguru mugabo kabiri mu ntara bitahora kuko ujyanye no vuga ko ndayi cebere asumira ndayiwe nta kindi kuko arazi neza yuko avuza ukuri yo hapangira cyati gihugu nje gutima yemera guhemuka ni bampe mu kenda mu kereye ajya turabamenyere ugi ivyo avuga sini nta numwe ndabita kuko ndazi ivyo avuga ibintu avuga ya muhe gusa nta kintu cyo kicikimaze cyo kuri ashikiza kicho tabara ba nuko nuko ndabibona murakoze
ico nibazo kuri ibi cyando giye mutabazi arongoye jamwe jejwe kugwanya kugwanya honya bwo ku mu Burundi kuri ibintu yashikije cyuko atabantu banyuruzwa ngo bagwirengera akasigura yuko abari babuzwe irengero bahungutse mu bahamaze guhunguka kuvuga ko bisigura yuko abavuga ko abantu banyuzwe baba benshi nibyo yashatse kuvuga rero ndabyibaza ko nuko uyu muntu kugira umuntu amenye impamvu yavuze uku no kubanza kumenya ishirahamwe ryiwe arongoye ryavutse gute rifise intumbero by'ukuri ijanye n'iri jambo ry'umutwe by'ukuri ishirahamwe ajejwe rijejwe guharanira kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ishirahamwe bibatse yuko ryashinzwe na leta amacoro arimuha kugira ngo arirongore risigura yuko ari ishirahamwe rya leta arivugira ni ukuvuga riterezwa gusohora amatangazo yo kubeshutsa izindi mashirahamwe yigenga yashitse ahabona kugira ngo bite ingufu amakungu ntashoboye gukorera kuri ivyo vyajyanye vy'amashirahamwe yigenga aba yarasohoye ibi tukaba twishyira muri amashirahamwe yigenga ashingwa na leta akishwa kunezereza leta no gukorera leta niyo mpamvu yavuze ibyo ubundi bwo abanyirushwe bakabukurengera mu wundi ni benshi ashira akarazo bavuga bamugirira urutonde bamugira urutonde hama abaronde babone n'impari mu buhungiro kandi ko gose cyangwa muri abo bahungutse berekana kuko banyurujwe abanyurujwe barazwe nibaza kandi ko urutonde rurerure atashobora kuberekana nkuko kuba yabatusohoye iryo tangazo nta gitangaza kirimo aseze gusohora itangazo ryo kunetereza shebuca kuko uburusho bwose arabuhabuhabwa na leta nicyo gituma ateza kuyikorera
Bagenzi mba gatika kawe ni hano rero tugarukije ikiganiro wibaze iki cyo kuri no wa gatatu igenekezo ryandwihe gitugutunga ka 2022 Alex Kizane konda kibashikiza nkaba ndabashimiye mwe mwese mwagize ico muterera kugira ikiganiro gishobore kuba uwo munsi nkabashimiye he na Innocent kubw'Imana yadufashije kugira amajwi yeka n'amasanamu bibashikire neza kandi abifurije kurora ni ngombwa byanyu no mubanyu naho butaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
uko gutegura amatora
Wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiri neza
ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:30 z'umugoroba